Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu y'aka kanya. Kandi dukomeje kubifuriza umwaka mushya uzababere mwiza kandi munawubonemo ibyo mwifuza byose. Mu makuru yacu ya none turongera tugaruke ku ntasho abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakomeje kutugezaho bifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza. Mu kanya turazibagezaho, ariko duhereye kuri aya makuru. Mu Burundi abagabo bagera kuri 200 bo mu ntara ya Kayanza nibo bamenyekanye mu mpera z'uyu mwaka ko bahohotewe n'abagore babo bashakanye. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Agateka k'abagabo karahungabanywa mu mihinga itandukanye y'intara ya Kayanza, byemezwa na bamwe mu bagabo biyemerera ko bakoregwa mabi n'abakenyezi bubakanye. Una mugabo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bamusanze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yo mu buraruko bw'u Burundi, avuga ko atakensha atevye kubera uko umukenyezi wiwe amucura bufuni na buhoro.
Ego cyane ni kuvuga ko amabi abagabo twe dukoregwa ahakuru ni kwiganza kw'abagore mu ntumbero y'uko bataronka aho bavuga, twe bafise aho bavuga bakumvirizwa, ariko twebwe abagabo ituronka aho twitura ngo twumvirizwe. Maje nihereye ko ibyanje n'ibirebire kwifuza kurara mu kabare utavuga ngo ndi umubose ndiko ndasorora canke se n'umunsi mukuru mfise, kwifuza kurara mu bubare nkarondera umuntu ku mugoroba ngurira icupa rimwe nkariteramako bibaye ngombwa kugira ndabikonorirarako, sintahe muhira kubera atanoba ntashe bivanye n'umugore muhira nsanga yavyimvye akangana inzu yose tutanashwanye.
Muri iyo ntara ya Kayanza haribonekeza kandi abakenyezi bati ngo bagasigira abana bagabo bahora bubakanye. Unoyaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ari mu bo vyashikiye.
Ewe uyu dusanga iciyumviro nuko gusa umubabaro utangana. Nkajewe ku ruhande rwanje ngaha aya umbona ishusho ni nk'uko bokwereka bafre igaragara itagiramo mikoro bivanye n'umuryango w'iwanje. Ego kuko nkajewe ubu uya ndibana mu rugo bivanye no mudamu wanje yagiye antana bana yaransigiyemo mabana yansigiye yaransigiye umwana afise umwaka umwe n'ameze 9 ushikana n'ubu umwaka n'ameze 3 araheze uwo mwana yigenda muri zirumva narahohotewe harageze naho jewe mvuga ati umudamu wanje kwanshwani yakabagiye ngiye kumucura yambwiye ngo wewe ntitukiberanye bivanye kagateka kabo baronsingira ngo karenze abantu babagabo.
Abagabo muri iyo ntara biyemerera ko bahohoterwa n'abakenyezi bubakanye, bavuga ko batagira gitabara. Ni mu gihe abakenyezi bobo bakorewe mwene ayo mabi basanzwe bafise ibigo bitura. Ibibabaza bamwe mu bagabo bavuga ko bakorerwa bafatiye ku gitsina.
Ni kuri twebwe twararushe, abagabo twe twararushe ni kuri. Ntawe dufise twitura, n'uwo tubibajije yaba umugenzi duhanuje avuga ati abagore nibo bagezweho. Twebwe ntawe dufise twitura, ariko abadamu bobo barafise ikigo cyabo bitura. Ndavye ni message mbi turiko twatanga mu bana ubwa mbere bwo. Ubugira kabiri hageze aho umudamu uyu wanje yifuza kuntorera imbuga itakabwira umuntu ko azonchumita umunsi natashe naborewe, byara nshiye umutima urumva ko ari inkuru y'incamugongo. Kumbure Imana ni yadufasha tukaronka abadufata mu mugongo. Twebwe twaragiye hamwe turiyoroganiza nk'abakorekwa amabi y'abagabo, turatanga ivyumviro hirya no hino, turabona ko abagabo n'ukuri muri kazoza tuzogira aho dushitse natwe kugira ngo tubone neza na neza yuko dufise natwe aho tudodora bakatwumviriza.
Mu kibano na cane cane abakenyezi baremeza ko iruhande y'amabi afatiye ku gitsina akoregwa abakenyezi n'abigeme, abagabo nabo nyene bayakoregwa naho arababigira ibanga. uno mukenyezi yayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abifitiye gihamya
naho abigeme cangwe abakenyezi bahohoterwa mu rugo birashika n'abagabo gasanga birababaye ko barahohotewe ariko ntibikunze kuja hejuru cyane kubera umugabo nyine aguma yihagararako kugira ngo nibimenyekane ngo bisatire bije hejuru kugira ngo mu kibano nibimenyekane cy'abandi bagabo ngo babimenye kubera bice biboneka yuko mengo nta jambo afise akumva mengaragayitse
amabayi afatiye ku gitsina agena ingaruka mbi mu rugo abayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika badondagura bimwe mu bica bishika mu miryango uno mukenyezi n'umwe muri bo agira ko atanga n'impanuro
yaba rihohotera rifatiye ku mugabo cyangwa ku mugore biragira ingaruka mbi mu rugo urugo ntiruheza ngo rutere imbere indero y'abana iraheze ikagorana kubera uca usanga ugo rugo ata muntu ahari aruhagarariye hanyuma ugaca usanga n'itunga rirasabagiye ni ukuvuga nta muntu usanga arujejwe ngo avuga ati ngomba kuruzigama umwe wese uca usanga yigira hirya no hino
bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu iruhande yo gushinga amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme hari abatanguye gushinga ayaharanira agateka k'abagabo Joseph Mujiji ari muri abo ashima ko hari abagabo batanguye gushirijwe hejuru bavuga ko bahohoterwa mu ngo agasaba ko abajejwe intwaro bogerageza gukinga ayo mabi afatiye ku gitsina kugira aranduranwe n'imizi
bavuga ko abagabo hago bagabo bose kwivuga ngo nawe ko bayatera imbere bakiza rero hariho igikuba gikomeye cyane abantu bokora nuko mu nyigisho baronka giye kubaka ingo mubashiramwo ingene bobana ingene bokinga amavi afatiye kugitsina kuko karahara mu ganti bacura abantu ntibafise inkuru zikwiye ingene abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa bo baho ingene baremwe n'ingene mu kibano babifata hanyuma abantu bo mu ntwaro umukuru mutumba niwe ahinda kurongora ingo kuko n'umugabo n'umugore mu rugo bafise ubutumwa bahawe n'umukuru w'igihugu bagiye kuragana iki gihe ubwo butumwa ujya kwara ko baburanguye umukuru w'umutumba umukuru w'umutumba amenye ko ingo zose amenye ingene zibayeho kuko nicyo kintu cya mbere ajejwe amenye ko umutekano utabaye mu ngo nta mutekano mu gihugu buhari abitanye ko kijyanye muri komine hakiri kare bitarayangarwa y'amatati yawe udutse n'ibisanzwe mugabe kibi nuko yangara bigateba
ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango ku rwego rw'intara mu Kayanza gitangaza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2018 gushika mu mpera z'uno mwaka w'2020 abagabo 195 bakorewe amabi Florence Ndikumana umuhuzabikorwa muri icyo kigo akamesha ko mu ntumbero yo kurandurana n'imiza mabi ashingiye ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo ariko harakogwa amahimiriza mu makomine agize intara yose ya Kayanza
Huko nabibabwiye mu kanya turi mu bihe byo gutangira umwaka mushya w'ibihumbi 2021 uko tutangira nako abakunzi bacu bakomeje kutwoherereza ubutumwa bifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza reka ubu tunyarukire mu ntara za Makamba Bururi na Rumonge twakire izo ndamutso
yewe nitwa Niranye bagira Radegonde nkabamvuka muri province ya Bururi commune Songa Najaka nifurize umwaka mushasha umuvyeyi wanje ari muheka muri komine Songa akaba yitwa Ntinyitwa Angela nifuriza umwaka mushasha mukuru wanje aba mu kirenga yitwa Ntakirutse Imana Pesi nkamubwira ati Imana umwongere umugisha muri uno mwaka mushasha agugwe neza yagize neza nifuriza umwaka mushasha ishuti n'abagenzi zose aho ziri muheka muri komine Songa Dose sinabadondagura ngo ndabamare hari uwitwa Sandrine Niyimpa Ngozaline Sabimana Sabina n'umuryango wiwe uritagara bose ndabaramukina n'abari matongo bose muri izore muheka bose
Jewe ni kwa gatatu ndatse mvuka mu ntara ya Rumonge komine ya Rumonge umutumba ni Rukinga hanyuma jewe akazi kamwe cyose ndi mu foroma nagomba gutasha rero ntaje inshuti n'abagenzi n'abifuriza umwaka mushasha w'2020 ubwa mbere nohera ku mugenzi wanje yitwa Niyukuri Venisa hanyuma akaba ari wenyine w'abana banje ubwa kabiri njagenda ku muryango wanje ni mukuru wanje yitwa Habonimana Onesime ari ibuyengero ikirama hanyuma uwa gatatu ni Nasutimana Joseph wenyene ari imukirama uwa kane bijata bukwe yitwa Nyandisimioni ari munyabitanga komini ya Tsunga uwa gatanu ni mabukwe yitwa Baranyikwa Mirika na wenyene ari munyabitanga hanyuma uwa gatandatu ni umuntu adutwara treteri district Matana uwindwi ni umusizi adutwara nyene mu karere k'ubuvuzi ka Matana yitwa Proje uw'umunani ni titireri wanje sandra dosane w'umuheka yitwa Diomana Siriro nabo dukorana bose hanyuma uw'icenda ni Buramatari wo mu Rumongi hanyuma bose ndabifurize umwaka mwiza w'2021 bawurambemo
ndabaramukize neza yitwa Sengerine Diogene nari nifuze kwifuriza umwaka mushya ababyeyi banje bari mu Kabimbira muri komine ya Rumonge aho muri zone Buruhukiro umubyeyi wanje papa akaba yitwa Ndayizeye Marake hamwe na Nikimaye Esterine inyuma y'ababyeyi nifurize umwaka mushasha abatuvukana bose jina bacubi ya nyumba ndatahiza abanyeshuri twiganye primaire ngaho nyene kuri ekore primaire mu Kabimbira ndatahiza abarimu banyigishize ngaho kuri iyo primaire ndasimbiye ku mugara ndatahiza papa wanje mutoya na mama wanje mutoya bandetse papa yandetse ku mugara yitwa Asheri akaba ari prefet de discipline kuri lisite mugara ndatahiza na mama mdogo wanje ari ngaho nyene ku mugara yitwa Ediroza akaba ari umwigisha wo kuri mugara ya gatatu aho nyene ngaho ku mugara ndatahiza abanyeshuri twiganye kuri lisite mugara hamwe n'abigisha bose bo kuri lisite mugara bagiye bandera nabo ndabafata nk'ababyeyi banje ndatahiza abo twabanye ku mugara mu karere ka Kabyiru twibaniye neza bose ndabatahize bose abanyumva bose ati Zengera ni Radio Zena arabatahize ndabifurize kugira umwaka mushasha mwiza w'2021 baze bawuronke mu ico bipfuza byose kandi nkabipfuriza no kukomera mu gakiza hanyuma twongera dusengeranira murakoze cyane mugira umunsi mwiza
nitwa Niyukuri Venisa ndi mu Rumonge ku Rukinga bwa mbere ndatahije mwebwe muduhaye umurongo ndabifuriza umwaka mwiza hanyuma ndatahije kandi ababyeyi banje bari Isonga Munyabitanga n'abavukanyi banje bose ndabifuriza umwaka mwiza baze bawurambemo ndatahije mukuru wanje yitwa Ndihokubwa Pauline n'umuryango wiwe ari Bujumbura mu Kanyosha na mukuru wanje Ndayinginga Sifa ari mu Cyangwe n'umuryango wiwe wose ndatahije kandi muyomba wanje ari mu Cyankuzo Niyukuri Rike ndatahije abakorega bose twiganye aho bari hose ndabifuriza umwaka mwiza ndatahije Mushinga naye wanje Gatoto Wadashi mani muhezagire muri uyu mwaka n'abana tuvise mani tuduhezagire tujye tuburambemo nabo bose banzi ndabifurije umwaka mwiza n'abo tubana mu rupangu bose aho bari mani tubahezagire namwe murakoze cyane.
Akazina nitwa Ndayiragije Fanuel duherereye aha muri komine Songa intara ni Bururi reka duhere intasho ahanyene ku gatumba aho duherereye ndacangura kone umuntu azwi ku izina rya Nyandwi Eri umudandaji akomeye cyane w'amayinite hama ndasizahirya gatoyi aho bita mu Ibumba ndahabona mwigisha yigisha abana neza cyane ari ku izina rya Fideri ndaduga haruguru gatoyi ndabona Samyeri ndamanuka gatoyi hepfo yanje na uwo bita Radani nsimbira hakurya ndabona umuyobozi uyobora neza cyane etablissement yacu ariwe Vena ndasimbira gatoyi hirya nca ndahabona Cyongera Esperance araho Ibuvumu ndahabona Maraki ndahabona Izayi nca mbona uwo Butazira Neftari nca ndamubona ndamuramutse nca mbona Norma nca mbona Vena nca nsimbira haruguru gatoyi kuri Centre de Santé kanca ndahabona uyu muntu muganga Odas ndamyipfurize nowe ni nziza cyane nsimbira yapfo gatoyi yaho ndabona umuntu azwi kwizina ryane Ephraim ndayihimbaze ni bon frère ndamwifuriza umwaka mushasha amacha ndahabona z'amirizi z'amirizi ndakuramutse nawe ndakwifuriza umwaka mushasha ndateba gato nyinshi nsimbira mu rumugi ndahabona umucyama azwi kwizina rya Hakizimana Celestin ni mukwiza tunga aho kugicimi ndamuramutse nce mbona Vitari aho kumutambara ndamuramutse ndikunda mwifuriza nawe nziza cyane na bonane ama nsimbira ibusebwa ndahabona Gilbert Gilbert ndakuramutsa na Diodoni muri kumwe ngahe gusebwa nce nkacira gato y'umukubako kwibubamvu ndahabona Kabodro ndakuramutse nawe ndakwifurize umwaka mushasha wa 2021 ukuzerwa amacano ubuntu cyane umukungu ndahabona dogo dogo bacagira Cassius nawe ndakuramutse nsasimbira kuri kaminuza y'Ubujumbura ndahabona umugenzi wanje nkunda cyane yitwa Peresi hariho na Steve hariho ba Donavine nsakatira gatoyi aho bita mu gihugu cya Zambia umugwa mukuru ni Rusaka ndahabona Administrateur François ndahabona uwo muntu Penier Grandfrère ndakuramutse ndahabona Erize ndamuramutse ndahabona Ezekiel ndahabona Johasi nawe nyine ndakuramutse ndahabona Eliakimu mwaka mushasha ama changaruka gatoyi ndahabona abadirecteur bose nyera kuri mu byarange Jeremy ariwe administrateur nawe nyine ndakuramutse chambona Eliakimu nyaniki arahambazanga nawe nyine ndamuramutse chambona abashefu dojone Erize ndakuramutse ndakwifuriza umwaka mushasha
ni pangurundi abavuka muri komine mabanda intara ya Makamba mutumba mubundo nkaba nizi ibijyanye n'indimi mu gisata beta langue literature anglaise ubu bene nkaba ndi umushomeri nitegereje rero umwaka mushasha uwitwa Nyabenda Irere akora ngaho muri BCB n'umujera wa BCB Makamba mucumi ziyatere n'umwigisha abangawanye ni Makamba nkatasha n'umubyeyi wanje mutama yitwa Sindare Oscari mukuru wanje yitwa Kabura Violet n'abahungu tuvukana twa Shukurani Celeste na mushikanje yitwa Nyabenda murakoze ni kuvuga muri uno mwaka mushasha nabifurije kuri byose bakora bagira amagara meza ego nuko
je nitwa Josue ndi mu bandi ndaha muri komine Songa intara n'Ibururi ndano biti Rutundwe ndifuriza umwaka mwiza abantu ndabona umuryango w'iwacu wose aho ruriyizi nkaja cyane cyane abantu barahi Bujumbura mu Kanyosha ndabona abagisigo ndabona mushikanje araho nyene ariho umunanje araho mu kibitoki cya Rugombo n'abandi bose turi kumwe ngaha ku mutumba wa Rutunzwe n'abanyakiryama nabo twahora dukina na vore anda bifuje umwaka mwiza cyane yuko uronkamwo ibyo bifuza byose donke pra yabo yose kuyogenda neza muri 2020
ibyo kusenge François ashaka gutarasa inshuti n'abagenzi nagomba mpere kuri imwe bw'amenyesha makuru ndoge ugatumba muri komine Songa muri zone Muheka mbone mutwara ariwe mutama w'uwanje chef de zone ndayiragijerize mbone n'umutambukanyi wiwe ndabyabona da Froza mbone n'umubyeyi wiwe Nyarugwa Sadoke ndamutashe nti Noel nziza n'umwaka mushasha mbone Nyadverifaza ari ngaho imurambi ndamubwire nti big up sana umwaka mushasha mbone Ndekengera Amoni avukaho nyene Muheka ngaho imurambi primary mugaho ubusi ahengamye ari Bujumbura ngaho mu Gatumba ndamubwira nti big up sana ama twagiye mbone muvukanyi wanje itwa Nyabungiyo Christophe ndamubwire nti big up sana ndabifuriza umwaka mushasha ama mbone abo turi kumwe ngaha muri Zambia umufanzi nkunda cyane yitwa ntacho nagize Penier ndamubwire nti wirambire mbone umugenzi yitwa Ejida vuki Makamba turi kumwe ngaha i Zambia ndamubwire nti big up sana nawe nyene mbone abafanzi ngaha mu Rumonge Shimini Mana Pierre tuvukana mu kugwanje big up sana n'umutambukanyi wiwe simbe umunyabitanga mbone umuryango wa Pasteur Juma ndababwire ni big up sana birambire kuramwanje Claude kuranga ku hopital Burundi nduge ngaha ku kijyama ndahawe n'umuganga Jiriye avura ngaha ku kijyama ndamubwiye nti big up sana nawe nyene Imana imurinde baruke ku musuwizi mbone umuryango muryango wose uhari ndabugire nti komera munyomba wanje Fideli ngaho ku muswizi nawo nyenda mugire ugire ibe byiza mushikanje madame Claude ngaho mu nyabitanga nawo nyenda mugire ntugire ibe byiza ngaho mu rumoga Kizimana Celestin ati gute mugaho kudakoma ego membone samirizi ndamugire nti nibiki nibiki mwaka mushasha dogo dogo ngai mukungu bimeze gute abumbone abavukanye banje nkunda cyane ariyo Darse ariyo bita Fridoline tijike nawe nyene ndamugire nti nubwo wagize agisidimani rakubona Imani barinde ama semenga kumuhuta ndabone niyo rukundo Angeline mukazana wa kideka ndamugire nti komera abafanzi bose bari ngai murambi banyandweri bafanweri kapotoro kapotoro ndamugire nti big stuff sana Vitali kumutambara Jojo ni ngai murambi niko rero nagomba nifurize umwaka mwiza wo nkunda cyane ariho ndamugire nti big up sana murakoze Imani barinde
Yako tina kanje nitwa ndikuri muri nzizi. Aba mberereye ukayogoro muna ya makamba. Aba nacha sabutaje. Muri uno mwaka nagera kwitwita umwaka mwiza. Abasagira amahoro umutekano, amagara meza, eka ndetse n'intunga. Kwitunga cyamberereye mu mutima. Uwa mbere akaba umufasi ni wanjye. Yitwa Ivoka. Uwa kabiri akaba ari mama wanjye. Ari mu Rwanda. Wa gatatu akaba ari papa wanjye ari mu Rwanda uwa kane akaba ari papa mudogo ari mu Rwanda uwa gatanu ni grandfere turi kumwe ngaha mu Kayogoro n'impunzi Teofile uwa gatandatu ni umwana wanjye Iranetere Jacquesa ubu butumwa nabifurije amagara meza amahoro umutekano iterambere ibyo byose mu mwaka wa 2020 bagerageza hamwe no mu mwaka wa 2021 bafite amagara meza
yego meze niko ni oregerero ni dasi ubu batazira bagatamba muri komine Bururi ahantu umutumba dongo protesi ya Bururi wa mbere ni kuri umwaka mwiza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatambukanye n'abana be na mama wacu bari muri Amerika yamushyikanga ari mu cyaro mu Bujumbura umuryango wanjye uri mu mabanga n'ubujumbura mu kanyosha yamwebwe abakozi bo kuri radiyo y'itanganiro bishyize umwaka mu bijya mu mubano n'imana yarongore yakomeje ubwo ngo tuvuge ko niwe wacu muri zone bamba ni muri zone munini ni amagaderi yitwa nina aba nyagatovu na mama wiwe yayegefu ari mu bubiri ndabifurije imigisha itanzwe n'imana na jyewe ndayikuyemo
isa ndashimiye Patrick aba ndi muri komine Rumonge zone Rumonge kuzi nka yamba aba nifurije umwaka mushya umuryango wanje nifuriza umwaka mushya abigisha banje dukorana nifuriza umwaka mushya abategetsi banje tubana muri cyateye nka yamba nifuriza umwaka mushya na TCE na DCE baturongoye muri ntara yacu na kumwe yacu mu by'uburezi abose nabifurije ko turubwira n'imigisha n'imizagiro ibikorwa byacu twifuza gukora uyu mwaka aba nkifuriza kandi na barumuna banje bakiri muri Tanzania nifuriza umwaka mushya n'umuryango wa mujomba wanje bari muri Amerika nifuriza umwaka mushya na muramu wanje Amisi n'umugenzi wiwe bari muri Canada na Miruho n'abanyina ari muri Norvege nibagiye na mutekanje aba kumutambara amakumari izo bose nkaba ndakurije umwaka mushya ugira mu bwa byiza
njye nitwa Ndayishuka Emmanuel nkaba mvuka mu ntara ya komine Bururi mutumba n'ikiremba nifurije umwaka mushyashya madamu wanjye n'umwana wacu akaba n'abandi nyine dukorana ngaha ku ibara barareonedasi matito nyine bacuruza nkanjye n'abarongoye intwaro ngaha iremba abanifurije abarundi bose umwaka mushyashya twazuba abarongoye mu matanu bose n'ababanyi bose tubana ugatumba ndabifurije kuronka amahoro bazuba abarongoye mu ibyo bashaka byose
jewe nitwa n'intunze cyose batagira jokere ndashaka kwifuriza umwaka mushyashya ababyeyi banje abari hari isonga muheka kabla Pierre ndegerane yuhire nabo tuvukana bose 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 ati bonane inshuti abanyeshuri bose twiganye kuri koreje muheka aba
abanyeshuri twiganye kuri lise Rubanga, abanyeshuri twiganye kuri lise Kominale Buruhukiro, n'abandi bagenzi bose ndabatahutse bagire umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubabere umwaka w'amatano ubuki. Abarundi rusange ndabatahirije hamwe bose bagire umwaka mushasha ariho Chinja Reverie ari ngaha turi kumwe muri Malawi, hariho umwungaba bita Mandepu ari ngaha hirya gatoyi kurija muri tawuni, hariho Marake niyo gushima ari muri Zambia, Felix ari South Africa, hariyo Baltazaro ariya muri Belgique n'abandi bose. Nabanifurije umwaka mushasha abamenyeshamakuru mwese mwese mutubabere umwaka w'amagara meza w'ibikorwa byiza murarandikwe muri byose na hose. Murakoze.
Senditswa niyo saba Angesa haba Makamba mu ntara ya Makamba, umutumba wa Makamba ya kabiri. Abadifuza gukwifuriza umwaka mushasha ubwa mbere inshuti n'abagenzi, ababyeyi banjye, abo dukorana ku ishuri n'ahandi, n'abo tubana basanzwe banditse izina rya Ange Kanesa. Nk'uko bashoboye kurangiza bakagirirwa amahirwe bagashyira kurangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bagashyika muri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, ndabifuriza ko babera umwaka w'imigisha, umwaka w'imihejagiro. Ibyo batashoboye gushyika ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abagira batera intambwe babyunguke muri uyu mwaka mushyashya utanguye.
Nterereye ku Rubanda muri komine Bugito mu ntara ya Makamba, nitwa Mutandaho. Mutandaho, nifurije umwaka mushasha abamenyeshamakuru bose, nifurije umwaka mushasha umuperezida wacu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye n'uburongozi bwiwe bwose n'abarundi bose bakunda amahoro kwa Bujumbura. Inshuti n'abagenzi, nkifuriza ababyeyi banze umwaka mushasha mwiza, nkifuriza abo tuvukana bose, nkifuriza umwaka mushasha abanyarubanda bose aho bapfa bakagera, ibabara abari mu mahanga bari kujirondera uko barondera mu mahanga, habifuriza umwaka mushasha mwiza tuwurye ntiwuturye. Ndabifuriza yuko boronka amahirwe meza kandi bagashobora gufata andi byo bari kubararondera bakabironka mu mahoro n'umutekano.
Ego, akazina ni Hakizimata Asise, amvuka mu ntara ya Rumonge komine Buyengero. Nifuriza umwaka mushasha umutambukanyi wanje Nizigimana Janine hamwe n'umwana wanje Alicia, abafyeyi Federico Christiana, hama nkanifuriza nabo turi kumwe Asine Charlotte Janeti. Ego, nkanifuriza umwaka mushasha abantu bose banyumva abanzi abanayifuriza kuranigwa muno mwaka wose.
Nitwareze Shimimana, mva mu ntara ya Makamba komine Makamba, mva ku mutumba w'Inyankara. Ndifurije umwaka mushasha mwiza Ezide Mawe nayo. Ndifurije umwaka mushasha umupasoni wanje ni urukundo. Ndifurije umwaka mushasha abazeyi banje eka n'abagenzi banje bose. Namwebwe ndayifurije umwaka mushasha mwiza, nkabifuriza kuzogira umugisha muno mwaka, muzoronke ibyo mwaremu wifuzamwo, Imana ibahezagire.
Ego, muriko muvugana na Erasten Nijimbere imbere avuka muri komine Kayogoro, nkaba ndi Imakamba kuri sante. Bo, aba mbere bo twifurije umwaka mushasha n'abarundi bose muri rusange, hanyuma tukifurije umwaka mushasha ugwaruka dusanzwe turongoye muri koperative Sangwe, hanyuma turifuriza umwaka mushasha abavyeyi bacu, hanyuma ndifuriza umwaka mushasha abavukanyi eka n'abagenzi bose aho baherereye baba bari mu Burundi n'abari hanze. Abo bose ndabifurije kuzororanigwa no kuronka ivyo bipfuza vyose, eka Imana ije ibane nabo mu buzima bwabo, hanyuma ibarinde ingwara n'ibindi vyose vyoza bibahungabanya.
Nshuti, muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru, wayashyize hamwe ni Fasil Gabeho, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe muri uyu mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.
yeah.